Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ndabashuhuje mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mukanya ni kiganiro muri Isanga, turaganira ku ndwara ya kolera mu bice bimwe na bimwe by'u Burundi. Ariko mbere yuko tugera muri icyo kigano nk'uko mumenyereye, mureke tubaho umusogongero ku makuru avunaguye yo mu Burundi. Frederic Nkundikije turi kumwe. Fred, wiriwe neza?
Mwiriwe neza Thomas, mwiriwe neza namwe nshuti mwese muteramanye ni radio Ijwi rya Amerika, incamake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Mu gisagara ca Ngozi, abanyeshuri bari mu kiruhuko baritaweho cyane kugira ngo ntibahitanwe n'ibibasamaza. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze yarishikiye kuraba ukuntu abanyeshuri bitaweho. Jean Bosco, mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane Frederic.
Mwiriwe. Abo banyeshuri bakora iki muri iki kiruhuko?
Ego Fredi, ku ruhande rumwe hari ibikorwa byasanzwe bisanzwe bitegekanijwe na leta y'u Burundi, byo navyo biriko birakurikizwa aho Ngozi. Buramatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana akaba yatubwiye ko abanyeshuri bariko barakora ibikorwa bitandukanye by'iterambere, muri bimwe bita ama camp de travail mu rurimi rw'Igifaransa, bubaka ahasanzwe hari inyubakwa rusangi. Ku rundi ruhande, abanyeshuri bararihigwa n'abavyeyi babo bagakurikirana ivyigwa bijanye no kwiga ururimi rw'Icongereza. Abanyeshuri twashoboye kuvugana batubwira yuko ivyo vyigwa bibafitiye akamaro kanini, naca cyane ko bibategura kwinjira nyezina mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Urundi ruhande rugizwe n'abanyeshuri usanga abo nyine ubwabo baje kwirondera ibikorwa ahaba, ariko harubakwa amazu. Abenshi rero ugasanga ni abanyeshuri bava mu miryango ibayabaye, aho bavuga yuko bariko barondera amafaranga azoheza akabafasha kuronka ibikoresho by'ishure, ni ukuvuga imyambaro, amakaye n'ibindi, ndetse rimwe na rimwe amafaranga bakuramo agafasha mu miryango yabo mu kuronka imfungurwa, kuko hari aho usanga nk'uko bavuga imiryango idashobora kwitunganya bikuye mu bijyanye no gufungura.
Turetse izo ngaruka nziza muvuze, hari izindi zibonekeza z'ukuntu abanyeshuri bariko barakora ibikorwa bihambaye kandi badata umwanya? Hari ikintu kimeze nk'ubudasa uravye ahandi hantu mu ntara abanyeshuri batitaweho gutyo?
Ego ubudasa burahari ko mu gisagara ca Ngozi ntabwo haboneka cyane abanyeshuri baba ariko bariyereza nk'uko bisanzwe bikunda kuboneka ahandi, atari bakura babona bariko bari mu nkino bari kumwe n'abakuze, ariko kandi ntabwo byoroshye kubona. Ariko abanyeshuri batubwiye ko hariho uwundi mugwi w'abanyeshuri usanga batitaho ibikorwa nk'ivyo, abo rero usanga bahura n'ingaruka mbi nyinshi cyane bari mu byo bita amarigara.
Jean Bosco, urakoze, turagutira kamo mu isaha imwe kugira ngo uduhe ayandi makuru yerekeye uko kuntu abanyeshuri bitaweho n'ukuntu izindi ntara zishobora gufatira akarorero kuri abo banyeshuri b'Ingozi. Muri iki gihe kandi hariho ikibazo hagati y'abarimyi bo mu Rumonge hamwe n'abarimyi bo mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi, zivuye ku kuntu abanyekongo bashora ifungurwa mu Burundi ariko bobo batarekuriwe utahukana mu gihugu cyabo ibindi bifungurwa bakuye mu Burundi. Abo banyekongo ntibishimiye ukuntu ibintu bimeze muri iki gihe. Mugenzi wacu Fidelite ishatse yakurikiranye inkuru. Fidelite, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Abarongo intara ya Rumonge bavuga iki kuri uyo mwidogo wumvikana w'abanyekongo?
Uramatari nta Rumonge Juvenal Bigirimana tumubajije atubwiye yuko ari uburenganzira y'igihugu cose kugira ngo gishobore kugumya umwimbu wacu, akavuga ko mu Burundi yatekereje mu ntara ya Rumonge kuva ingingo yo kudasohora ibifungwa biba byimbwe mu Burundi ifashwe yuko ibiciro byagabanutse, akavuga yuko rero ari kubyiwe ari byiza kandi ko batabishima ari abari kurushi ubwirengeza babishima.
Urakoze Fidelite, turagutira kamo nawe mukanya kugira ngo uduhe inkuru irambuye kuri uyo mwidogo w'abanyekongo bashora ibintu mu Burundi ariko batari kuriwe gutahukana ibindi bifungurwa mu gihugu cyabo. Urakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Frederic Nkundikije Jean Bosco Ndarurinze na Fidelite Ishatse murakoze kuri aya makuru. Muri sanga korera yaragarutse mu Burundi iri mu turere tw'ubuzima aka Kabezi Bujumbura bakunze kwita Bujumbura Rural no mu karere k'ubuzima ka Bujumbura Miri nkuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubivuga. Kuva ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 7 gushize abantu banduye kolera barenga 90 bari bamaze kwakirwa mu bitaro byo mu murwa mukuru wa komine Kabezi. Umurwayi umwe niwe witabye Imana. Iki kibazo cya kolera nicyo tuganiraho muri aka kanya. Umutumire ni Dr. Ndikumana Tade, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi. Dr. Tade Ndikumana, muraho murakomeye.
Yego turaho.
Ndabashimiye cyane aka kanya muduhaye kugira ngo mutubwire uko iyi ndwara iteye, impamvu igarutse, igihe yarukiraga mu Burundi. Duhereye kuri aba bantu bayanduye, ubu mufite igitigiri cy'abantu bamaze kuvurwa bagakira neza?
Yego murakoze. Nk'uko mwarimu bivuze, nivyo korera yarateye na cyane cyane mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura, irya bakunze kwita Bujumbura Rirare, muri mu karere k'ubuvuzi ka Kabezi, hakaba n'abandi babonetse aha mu karere k'ubuvuzi ko mu manuko bw'igisagara. Tumaze kuronka rero nk'uko mwabivuze abarwayi gushika uno munsi turiko turavugana 99. Muri abo rero 70 baravuwe barakira barashobora gutaha, ariko hariho umwe yashoboye kwitaba Imana biturutse ko yari asanzwe afite n'izindi ndwara. Nabo ni izo nobashikiriza. Hanyuma biragaragara yuko mu kiringo kenshi yari muci turabona yuko iyo ndwara yakora ikunda kuza iragaruka bitewe nuko muri aka karere k'Imbo na cyane cyane hegereye kiyaga cya Tanganyika ubushakashatsi bwerekanye yuko ijya migere ya korera ihari. Mugaca biboneka yuko amazi atera agabanuka na cyane cyane zijya nzuzi zari uruzi bahora imigezi yasanzwe iva hariya za Kabezi ikana amazi musanze muzi yuko atoroshe kuronka na cyane cyane muri aya makarite ya Ruziba hamwe na Kanyosha, naho tugenda tubona ko iyo ndwara igaruka.
Niko se docteur, ubu ngubu muvuze nyine ko 70 bavuwe bagakira bagataha, undi umwe yitabye Imana. Ni ukuvuga ko muri bariya 99 hasigaye 28
bameze bate mu bitaro?
18
abana batugenda turaronka ku munsi ku munsi kuko icyo kiza cyatangwe kwiboneka itariki 27 z'ukwezi kw'indwi. Anavuze muri rusangi abamaze gushika kwa muganga ibitigire dufisero n'ivyo muga murumva yuko ibikoresho abaganga imiti ibyangombwa byose bitangwa ku buntu kandi birahari, cyo gituma abo 70 bashoboye kuvugwa bagataha. Abana bo 18 usanga ari abantu baje muri iminsi itatu, tuvuge ngo kuwa kabiri, kuwa gatatu no kuwa kane, wasanga nibo novuga bakiri bakiri ko baravugwa n'abanyeshuri turize ko bashobora gukira.
Dr. Ndikumana, nk'aba ngaba babasubiye mu ngo zabo, hari uburyo mufite mubakurikirana kugira ngo batongera kwandura?
Hari ibikorwa byinshi bikorwa sukuvura gusa kuko dufatanije n'abajejwe intwaro hamwe n'abantu basanzwe bafashe ubushikiranganje na cyane cyane iyo hateye ikiza. Muvuga ngaha Shyirahamwe Croix Rouge, twavuga abaganga batagira imbibe bo mu Bubiligi, mu Busuwisi hamwe na UNICEF, tutibagiye OMS. Aho rero hariho twaragabuye akazi, aho iyo umugwayi avuye mu muhana haca aba abantu bagenda ubwo nyene kugira ngo bapompe umuti aho yavuye bica imigera y'indwara yakorera kugira ngo abandi ntibafatwe kandi niyasubira gutaha yakize ntaheze ngo asubire yandure. Hanyuma hariho n'izindi nyigisho tuguma dutanga na cyane cyane duhimiriza abenegihugu ko bonywa amazi meza abadashoboye kuyaronka bakabanza kuyateka bakayabiriza, hanyuma bakagira isuku ryo ku mubiri na cyane cyane gukaraba harya bavuye kwa dukasugumwe igihe imbere yo gufungura, eka mbere nahari utuzu twa sugumwe tutameze neza bakadusubiramo aho tutari nabo bakatuyimba kugira ngo tugwanye cyane cyane ko iyo ngwara iguma ikwirakwira hanyuma nka batagira amazi twarashizeho uburyo dufatanije n'igisata cyo mu gipolisi bita protection civile aho twagiye dushira novuga mu kurindira ko regide zanayo turakorana ishikana amazi aho hantu tugashiraho ibintu bita bradel amazi ubutumaze gushiraho novuga aho abanyirwe bashobora kujya kuvoma amazi meza habiri mu ruziba no mu kanyosha hantu bita mu kajiji ivyo rero igipolisi cha protection civile kicakiza kiravoma amazi ahari ya regide zo cyuzuza muri ayo ma novuga ayo mabladere ni nk'ama sashe manini manini kugira ngo abene gihugu bashobore kujya kuvoma amazi meza eka n'abadashobora kuyaronka aho hariho ibinini bashira mu mazi kugira ngo bayagirire isuku bice imigera imbere kuyakoresha
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cy'indwara mu turere tumwe na tumwe tu Burundi abantu 99 baranduye 70 baravuye barakira barataha umwe yitabye imana 18 baracyavurwa kandi kuvurwa n'ubuntu nkuko nyine Dr Ndikumana Tade abitubwiye Dr Tade Ndikumana numuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida Dr nkuko rero mubizi ubundi iki kiganiro ni cy'abanyagihugu mukiganirira uwa mbere dufite kuri telefone ni Claude Claude we wiriwe neza
Wiriwe tebazi kamirine
Niko sehara akabazo ufitiye Dr Ndikumana
Ego gena shaka kumwaza wo Dr Ndikumana Kukibazo cyo ngwara ya korera yadutse muri Bujumbura rirare mbega bo bari ko barakora iki kugira ngo izindi komini zegeranye niyo komini yabonetse mu iyo ngwara niya ni cyaye bo bari ko barakora kugira ngo bakingire izo zindi komini zegereye kugira ngo ntibafate ni cyaye kindi yo bari ko barakora mu shyangaji bw'amagara y'abantu kugira ngo mu gisagara cya Bujumbura ntihashike kuko murabona ko ikibazo cy'amazi cyakenye kugira ngo kandi kubona n'ubukene ukuntu buhari kugira ngo ntibafatwe
yeah urakoze cyane Claude we Dr Ndikumana mbere y'uko mumusubiza ahubwo nagira ngo mwongere mushimangire ko kuko na korera yandura umuntu ashobora kuyanduza undi
yego murakoze ikintu cya mbere nuko namenyesha bene igihugu batwumviriza ko indwara ya korera ni indwara iva ku isuku rike hanyuma itegwa n'umugera bita vibrio korere umugera rero ahanini iyo umuntu agiye nko kwituma ahantu hatari mu kaduka sugumwe iyo migera ikisigara iri ngaho hanyuma igaheza igashobora kugwirirana na cyane cyane hajya abantu bagenda nko kwituma ahantu hari migezi hari nzuzi cyane mu kiyaga cyane ajya amazi bakoresheje ari mu iyo migera bakayasesa ahantu umwana ariko ararengana agashobora gutora ikintu aragishyira mu kanwa cyane umuntu ya fashije gutabariza cyane kugwaza umuntu agwaye korera agashobora gukora mu kanwa atakaraje n'isabuke novuga rero yuko mu gifaransa bavuga ko ari maladie de message n'ukuvuga yuko umuntu yafise intoki zicafuye agakora mu kanwa iyo migera rero yakoze ku kintu camaze kwandurwa n'iyo migera cyane kiri kwiyo migera araheza rero migera ikacayinjira mu nda ikacimutera agira acibwamo cyane hanyuma mbere no kumuhitana ikamuhitana byumvikana rero yuko kugira umuntu ayigwanye ikintu cya mbere cyangwa umwana kugira isuku abantu bakirinda kuramukanya mu ntoki cyangwa baramukanije cyangwa yagiye gusuhuza umuntu kwa muganga cyangwa hajya ari nk'umuvyeyi yahejeje gutunganya umwana wiwe cyangwa umuntu asanzwe avuye ku kaduka sugumwe akabazi yuko ateza gukaraba n'isabune ngo imicafu yoba iri muri bijya novuga mu mazira ntoki ntiheze ngo isubire mu kanwa k'umuntu iko niko umuntu yo yirinda hanyuma abajya bavoma amazi yo muri yo mu migezi mu nzuzi zihana mu gisagara cha Bujumbura cyangwa mu gisagara cha Bujumbura aba baba impande ya Tanganyika ikintu tubasaba nuko birinda nko kumesura impunzu zagiye ku mwanda mu nzuzi kuko ajya amazi acatemba akaguma agenda hererekanya hanyuma abavomye amazi nayo mu nzuzi bakirinda kuyanwa batarinze kuyateka hanyuma no mu kibano hakabisuku umuntu umuhana wose ukaraba ko bisaka dukasugumwe gafundikiye neza kugira ntiyagire insazi zinjira muri ako kazu zice zigenda ku masahani yateguriye abana cyangwa ku mfungurwa n'abajya badandaza ivyamwa bibisi bintu bashobora gufungura ari bibisi bakirinda kubishyira ahantu handura hace inzazi eka mbere n'ababiguze kugira baje kubifungura bakabanza kubironga neza n'amazi kugira ngo bakore kubwo bucafu hariho n'abandi bafise uburiro twovuga budakwije amategeko aho usanga bafise tujya turestora duto duto aha mu makaritsiye novuga y'abantu bakirondera ingene batera imbere abantu bakirikiye bakirinda ko harya hantu usanga bariko baroza amasahani basesa amazi ngaho ugasanga umwanda ni wose bajya nibaza yuko abariko baratwumviriza na cyane cyane abajeje intwaro bo dufasha kugira ngo uburiro cyangwa ubunywero budakwije amategeko y'isuku kuko bo bwugara kugira ngo badufashe.
Yego Claude rero ati muri gukora iki kugira ngo amakomine aturanye nayo ngo yagaragayemo kolera mukora iki kugira ngo mbese nayo adafatwa?
Rakoze cyane Claude namushimiye ko yabaje ikibazo gikomeye cyerekeye gukinga kuko murabona yuko kuvura ni kimwe mbwa gukinga ni cyangombwa kugira ngo by'ukuri abene ibintu babandaye banduye iyo ndwara. Mu byerekeye gukinga ikintu cya mbere nuko hariho guhimiriza bene gihugu kugira ngo bakurikize ajya amabwiriza y'ishuku nkuko nako ndabivuga hanyuma hakabaho gupompa aho hose havuye umugwayi kugira ngo abene gihugu basigaye muhira nabo ntibandure. Ikindi kugira dukinge neza nuko abantu bose babonye cyangwa umwe n'igihugu yibonye ko ariko afite indwara yo gucibwamo nahita barikorera yo kwihutira kujya kwa muganga hakiri kare kugira ngo bamusuzume basanze arikorera bace bamuvura byihutirwa gukorera n'indwara yica n'ingoga kubera umuntu ashatakaza amazi menshi mu mubiri hanyuma iyo atevye muhira tuzagusanga yamaze kwanduza abandi ugasanga biratugoye. Ibyo nibyo novuga. Hanyuma ikindi nuko hari nkuko nabivuze imiti yo gupompa aho hantu hose havuye umuntu wakorera mugwayi wakorera mbere tukaguma dutanga n'ibinini kugira ngo abatashoboye kuronka amazi meza ajya rejidezo bashoboye kuyahingura bayanywe ubucafu bwamaze gupfa.
Kandi ibyo byose ni ubuntu,
ibyo byose bikorwa ku buntu. Umugwayi turafite darse habaniha icyo dusaba ni uko umugwayi yegera ivuriro rimwegereye ryaba igigenga ryaba irya leta hanyuma abaganga baronse inyigisho baca bamusuzuma basanze ari gucibwamo bisanzwe baramuvura mugabo basanze arikorera hariho ibigo byo kuvura ku izo ndwara twamaze gushiraho ikigo gikuru kiri mu Kabezi hariho n'ikindi gigo turiko turatunganya nko mu minsi ibiri kizoba camaze guhera dufatanije n'abaganga batagira imbibe bo mu Bubirigi hajya ku bitaro bya Prince Reja hanyuma iyo umuntu ashize kwa muganga abaganga bakamusuzuma akabona ni kolera hariho baniha ikiza kumutora aho nyene ikacimujyana muri ivyo bigo twateguye kugira ngo biba bikwije amategeko byerekeye kwakira abagwayi hariho bashikira iyo bariko barakira bakashira mu cyumba hanyuma kugira ngo tugende twirinda yuko boja mu mavuriro yose asanzwe kugira ngo ntibave banduza abandi bagwayi bafite izindi ndwara cyo gituma dutihura ibigo byagenewe kuvura iyo ndwara yakorera kandi habariho n'amazi n'imiti yo gupompa. Dusaba rero bene gihugu ubonye yuko afise iyo ndwara yo gucibwamwo yo kwihutira kwa muganga abaganga rero baraheza bakaraba yuko ivuye kuri kolera cyangwa itari kuri kolera hose dusaba yuko bakira abo bagwayi na cyane cyane ko imiti ihari abajejwe ubure bw'ubuvuzi novuga iyo ndwara irimwo haba Kabezi cyangwa ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu bumanuko bakaraba ko ibyangombwa bihari bakagenda muri Kamebu ububiko bw'imiti bagatora imiti ikwiye kugira ngo umwenegihugu wese abahashitse ashobore kuvurwa atacarinze kure.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga indwara ya kolera mu turere tumwe na tumwe tw'u Burundi. Dr Ndikumana Tadeo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida arimo aradusobanurira uko tugomba kubyitwaramo. Kuri telefone dufite Gerard wiriwe neza.
Mwiriwe mwiriwe nyakubahwa Kamirindi.
Yego akabazo kawe nyakubahwa Gerard.
Nko muri komine ya Rumonge ni komine itagira amazi idafisa amarobine n'amarobine supike yose yarakamye. None umugwayi nawe agiye kwa muganga biragorana kugira ngo bamwakire ashikeho kuri aya tuva mu misozi. Bagashyira imiti yagufi no kumutunga kugira ngo abanyagihugu babonye bagende babakomere aho baba kugira ngo iyo ndwara n'indwara iva ku isi kurike kuko n'indwara iteye ubwoba.
Gerard urakoze.
Intererano nawe ugenda uterera ku bijyanye niyo ngo turi ngaha mu gihugu cyacu Burundi kandi umuntu ahazi neza n'ahantu ni igihugu gifite amazi menshi cyane kandi meza. Kandi leta nta byigwa yagize kugira ngo ishobore guha amazi abanyagihugu mu busoko hari amazi menshi. Nta byigwa leta nta rugamba ifite ikomoye yo gukora kugira ngo abanyagihugu izo ndwara zishoke ku isuku rike dutwaye yuko tugabanuka. Intererano yanjye ni iyo. Murakoze.
Gerard we urakoze nawe ariko ntabwo mvugira leta y'u Burundi gusa ndumva ushobora kuba yibeshyeye, sinzi aho ayo makuru yakura kugira ngo uvuge ko idafite intumbero. Reka Dr. Ndikumana aze kukubwira hanyuma mbere yuko gusubiza. Reka duhamagare na Sindayigaya nawe abaza akabazo ke. Sindayigaya wiriwe?
Mawe neza Thomas.
Yego akabazo kawe.
Yego akabazo kanje nagomba ku muntara yimbo nimbo ndongo nintara ikunda kuba yatemwe kurera cyane gose. Twebwe rero reka dutangaza ukuntu iyo ntara yaba yizizigiwe na ndongo na korera kandi yegamiye imisozi irimo amazi menshi cyane gose kandi akaba yegere n'ikiyaga cya Tanganyika. Ntitwumva ukuntu abanyagihugu bashobora kuvuga yuko bakenya amazi banywa cyangwa babuze kandi Tanganyika ibegereye iyo misozi yawe irimo amazi menshi. Hanyuma ikindi nacyo tutatahura ni ukumva ukuntu kera hariho abaganga ba micafu bahora baza guhimiriza abanyagihugu kwimba ubuzima bwa sugumwe no kubigisha amabwiriza cumi y'isuku. Mugabo bantu ubuwe ntitukibabona, ntituzi iyo bagiye. Ubuwe urasanga abanyagihugu benshi bariko bararira cyangwa banywera ku maresitora cyangwa ku mbatu y'ubunywero ahantu usanga ata ubuzima bwa sugumwe buhari. Hari umwanda nyine uteye ubwoba, abajejwe intwaro babona muga ntacyo babivuga ko abaganga babibona ntacyo babivuga ko muga bakazokwikangura ari uko abonye abantu bamaze gufatwa n'iyo ndwara.
Sindayigaya urakoze.
Yego nagomba tuba mu ikibazo kimwe.
Yego
none umuganga abona yo bafasha iki mu bushikirangaji kugira ngo bakinge hakiri kare abantu batarambara kwandura. Tugira amahoro.
Nawe ugira amahoro. Dr. Ndikumana mwumvise Roger ari na Sindayigaye.
Sindabashimiye cyane ko babaza ibibazo bitomoye. Gerare ikibazo cyagiranye na Sindayigaye bisa ni uko biriko birasa birashusha. Mere kuri Gerare yavuze ati mbega aha mu rumonge yava mu rumonge ati twebwe turafite ikibazo cy'amazi. Nibyo biragaragara ati kandi amavuriro ari kure. Mu rumonge ni kure. Icyo namusaba nuko kubyerekeye indwara ya korera uruhara sinovuga ko ubushikiranganji bwonyine bw'amagara y'abantu ushobora kubishobora, nuko uruhara rw'umwenegihugu ari ntangere na cyane cyane n'abajya abantu batoye bonyine bitoreye ku mitumba ajeje intwaro kuva hasi gushika hejuru. Turakorana kuko murumva neza yuko nk'ikibazo cy'amazi ni ikibazo kiri novuga kiraba amakomine kikaraba n'urwego rezidezo. Akamadutera nuko abenegihugu babonye nk'ahantu hari isoko nk'uko yabivuze riri hafi bashobora bo nyene kujya hamwe nabo batoye bakaraba nyene batunganya ayo mazi bakagira zijya za rusengo hanyuma jeje impano nabo bakabafasha. Hanyuma naho nyene amazi atari meza naho yo batari meza nuko bobo nyene abenegihugu bamenye yuko imbere yo kuyanywa babanza kwica bunya bucafu mu kurindira ko kumbure ayo mazi meza ya rusengo cyanke azanyura rejidezo ashobora kubashikira kuko ni nukwirinda ucafu zanja amazi kuko ari hantu henshi tubona yuko hariho amazi yo mu masoko ariko ugasanga abene gihugu bariko barayameseramwo uwo hasi hepfo umanutse ugasanga nabo nyine agiye kuyavoma ngo ayanywe inovuga yuko isuku ari ikintu gikomeye kumva yuko ayo amazi ugiye kumeseramo impunzu kumbe harimo n'ibyahe by'abana hepfo umanutse mu mitumba hari abandi baza kuyakoresha bakayavoma kuri abaje kuyatekesha cyangwa ngo bayanywe aho rero ni kikorwa cy'amitsi yose kandi turasaba cyane cyane abajejwe intwaro kuva hasi ko bohimiza bene gihugu kugira ngo barabe ko na wa mugambi mwiza umukuru w'igihugu aheruka kuvuga wo kuraba ko by'ukuri abene gihugu bose imihana yose ifite utuzwa tugumwe twasugumwe yuko tuhari kandi dukoreshwa neza hanyuma ivyerekeye kuja kwa muganga yavuze ati mu rumonge ni kure babaruguru mu mitumba nukuraba n'irya vuriro ribegereye baramutse babonye ko afite indwara yariyo yose mugabo muri iki kiringo cyakorera yamaze gutera nuko baraba ko ari umwana cyangwa umuntu akuze yari karatibwamo atote bamuhira cyangwa aje kwa rumenye cyangwa arabe kwingene yivura yoja kwivurira imwegereye ko twaratanze intumbero yuko ivuriro ryose iteza kwakira umwene gihugu agituye bakariba barero baca babasahiriza bafatanije n'abajejwe akare kubuvuza kugira ngo hazeruse yabaneha ibashikana ahantu bashobora kubavura neza mugabe amaze kwitura ivuriro riri hafi sindayigana wati mbega none mwebwe bamwe bita babyisuku ntibakibabona icyo ndakimushimiye kuko bajya abantu bafite uruhara runini nibaza yuko banyumva bariho ku mavuriro n'ivyo mugabe ntibari ku mavuriro yose ariko aho bari tubasaba gukora akazi kabo kandi ntibarindire nk'uko yabivuze ko kikiza gitera bakagendera mu mihana bakagendera bene gihugu bafatanije n'abajeje intwaro kugira barabe yuko isuku rihari kandi ni byiza yuko bama bahimiriza bigishanya bahanahana ivyumviro n'abene gihugu kugira ngo tuzitire tutaronegwa yasubira avuga ati mbega none muriko mukora iki kugira ngo abo bose ntibame bakora uko ikiza cyakorera cyateye yabajije mbere sindi kwa rigerera ati mbega none ko tubona ahamukiya ya cimbo ahimbo ari igumigaruka
ni sindayigaya
nuko niko bimeze aka karere uko kari niho ubushakashatsi bwamaboneka yuko ijya migeri terakorera rihiri cyo gituma bene gihugu kwama biteguye yuko isuku ari ikintu cyangombwa kandi ahantu bashushe bashusanga ijya migera iragwiraniye byoroshe hanyuma nkuko nabivuze izi nzuzi zihanamiye ikiyaga cya Tanganyika iyo zononekaye abantu bakazishyiramo ubucafu anovuga nk'abantu mu makaritsiye amwamwe nka za Buyenzi hariya ku butere usanga abantu bafata imicafu bakayishyira novuga mu makanevu akacamanukana ijya micafu yaswa muri Tanganyika hajya rero n'ikintu kibi cyane kuko Tanganyika ni ikiyaga kidatemba bica bisanga tuja tubona rero yuko ijya migera uko umanuka ku kiyaya kigenda cyangwa ku imitumbi hanere Tanganyika ucinyanza hake iyo ubona yajya amazi yisuka mu kiyaga naho rero bari bari kugwiza ijya migera nico gituma navuze yuko bo kwirinda guta imicafu na cyane cyane ibi nk'amazira ntoki cyanke imicafu iyo yose mu nzuzi zitemba zija muri Tanganyika amazi umuntu ashobora kuyimbira ahantu ashobora kuyasuka mugabo kenshi tubona yuko abene gihugu ibintu byose byabi by'isuku babikora mu nduzi nazo zitemba zija muri Tanganyika mukaca musanga rero n'uruhererekane rw'iyo ngwara mugabo nibaza yuko icyo twebwe tujejwe mushikiranganje mu magara y'abantu nuko twakira abagwayi tukabavura hanyuma tukaja dusubira ko za nyigisho dufate n'abajeje intwaro bakamabaza yuko y'amabwiriza cumi y'isuku ategerezwa gukurikizwa mugabo bitavuye yuko indwara yakorewe ateye mugabo mu buzima bwa misi yose
Dr. Ndikumana ariko hari akantu muri kuvuga ko guteka amazi yo kunywa umuntu ayateka te mu ruhe rugero kubera ko sinzi nimba twese tubyumva kimwe kuko umuntu ashobora kumva ngo nuko yateka akayashyushya gusa akabakazu yazi hanyuma akinywera bayateka ku ruhe rugero
nuko yabiriza nuko uvuga amazi barafata nk'isafuriya bagashyiramo amazi bavomye ahantu nko mu mugezi hanyuma bakayateka akabira kujya nyene kw'amazi abira kujya umuntu yoba akayabiriza neza amaze nk'iminsi itanu ari karabira hanyuma akayakura ku ziko akacayaterekana akayafundikira amaze kuyafundikira ubucafu bwinshi utabujya munsi ni ukuvuga urabona munsi ubucafu bwaje mugajya migera yoyo amaze kugera kuyabiriza irapfa hanyuma akacha afata amaze guhora akacha shira rero mu kantu nk'ibido cyangwa kandi kantu gafundikirwa akaminina neza yo mazi akaheza akayafundikira niyo aheza gahereza abana cyangwa abantu bageza bakayanywa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, korera twayirinda gute, nibyo Dr Ndikumana Tade arimo adusobanurira. Dr Tade Ndikumana ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida. Kuri telefone kandi dufite Ndayishimiye. Wiriwe neza?
Wiriwe.
Akabazo kawe?
Ahani nagomba shime kubona yagerageje kuza kutwitaba kugira adirisha dushikirije. Ariko rero je nagomba mere nkunegura kuko keshi iyo hageze muki uhura rezidezo igera igihe igabanya amazi ko mu bisagara. Bahuri yatanga ku rugero ku buryo abantu baruha mu kuyaronka nk'akarorero za Musagura ashobora guhura ntishobora kwirirwa atarosa amazi hejuru yuko atamazi aharuka ugahura aza kuyavoma ijoro ugahura n'ibido y'amazi igira ironka sigaye igura amahera menshi gusumba. Rero ibyo dukurikiranye duhura muri ejidezo bavuga ngo baheraniwe amahera menshi ngo Leta irabaheraniye ngo hariho amashyirahamwe ya Leta mo atariha. Rero navuga nti Leta bwa mbere rwogira kwigoro kugira bihare ejidezo kugira nayo yongereze ingufu ari ibikoresho byashaje babisubiye kugira amazi abandanye aboneka ku rugero rwiza.
Yee, Ndayishimiye, urakoze.
Ikindi nacyo navuga nti mu bijyanye n'amagara y'abantu naho abaganga barakwiye kudasamara ngo bazoze baraseruka bavuga ari uko ingara zimaze gutiki ahubwo bitwarayike kujya barashyiraho abaganga bigisha amabwirizwa y'isuku kuko umenga byaribagira ngo umenga abantu bose baramenye isuku icyo ari cyo ntibatahurangira ngo yuko hari n'abantu bashyashya uhura bakugeze by'abaganga b'isuku batanayibonye nabo bari bakeneye kwigishwa iby'isuku kugira ibandanye babandanye bagira isuku muri rusange mu bintu byabo bya minsi yose bakora.
Ye, urakoze Ndayishimiye. Reka duhamagare na Alexi. Alexi, wiriwe neza? Alexi, we uri hehe? Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Alexi ntabwo tuzi aho azimiriye. Reka noneho Dr Ndikumana yaje, bambwiye yuko Alexi yaje. Alexi, wiriwe neza?
Wiriwe.
Akabazo kawe?
Bo akabazo kanze na kereke cyo gwara nyine akorera no mvise muri ko muri kuganira ko.
Eh.
Yansa ka gusaba nyigereke ko boza araba nyigirageze muki bakaje bongera nk'amazi, mabombo, amazi akaba menshi kuko yo ngwara akorera ni ngwara iva ku butafu. Uko uri umuntu akirinze ubwo butafu n'atamazi afite biragoye ko ubwo butafu ushobora kuba bwo bohera bakubura mukuru hoza arabwira n'abavuga n'amazi akaba menshi ku marombo abantu bakaronka amazi yo kunywa. Ikintu saba umushikiranganzi nuko bogerageza gukwirangiza abaganga nk'igihe babonye ahantu h'ikomine itarimo nk'amazi amazi yabuze ko bwo amazi y'umugezi basara gukunywa kurageza nk'abaganga bagiye kuba bafite ijya miti bashobora kuyakurutiza mu gushya mwajya amazi y'umuntu akoreshe mu bintu ijya migira ibyo gerageza ibyapfa.
Ye, urakoze nawe Alexi. Noneho duhamagare na Kwizera maze Dr Ndikumana abasubirize rimwe. Kwizera, wiriwe?
Wiriwe.
Akabazo kawe?
Akabazo nagamba ndashimira umutumire ko nayitaje kugira ngo tukudora umucyo ku bijyanye n'indwara yakorera yekira gisasika mu Burundi. Akabazo kamera nagenda mubaze ati ko kera nari nzi ko hahora hariho abaganga b'isuku haba mu makomine cyangwa mu mavuriro atandukanye n'iki gihe waba kihari. Ikindi nacyo
yego
amubaza ari cyane ibibazo cya korera kiko gituruka nini ku isuku rike naryo rikaba riterwa n'ibura ry'amazi baba bariko barakora iki kugira bafatanye n'ubundi bushikirangandi kugira begereza amazi meza abanyagihugu kandi bafatanye na Leta mu guhimiriza abanyagihugu mu kugira ibintu by'ubuzi bwa sugumwe ko biraze nk'ibintu byose anga bituruka ku isuku rike. Ikindi nagenda amaze ko bijyanye n'abaganga b'ibitungwa ko batwagwa mu bushikiranganji wabo niba batwagwa mu bushikiranganji wabo ko baba bakurikirana kugira barabe neza ko no ku ibintu by'inyama ari cyo waziza bacuruza nk'inyama zapfuye ko nabo babikurikirana kugira ngo bareye ko abanyagihugu babona ibintu byiza bifite isuku. Murakoze.
Ye, urakoze Kwizera. Dr. Ndikumana ndayishimiye na Alex rero na Kwizera mwababwira iki?
Yego, murakoze, ndabashimiye cyane kubona babajije ibibazo mbere bakaduha n'intererano kugerekeye ingene two korana n'ubundi bushikiranganje kugira ngo iki kibazo tugitorere inyishu. Ndayishimiye kumusaga yavuze ati ibibazo birahari twebwe naho muri ko muravuga nivyo abaganga barakora kuko twebwe tujejwe kuvura mugabo hari izindi nzego zijejwe nko gukwiragiza amazi meza mu gisagara anagenda mu menshi ko ari umugwi dukorana ku munsi harimwo nabivuze mu ntango haba abapolisi dukorana neza bajya bo muri protection civile kuko ni nabo badufasha kuvoma amazi bayegereza abene igihugu aho twashize muvuga ya mahema bashiramo amazi haba muri Ruziba Kajiji kamere na hariya mu Kabezi. Ikintu cya mbere nuko twumvikanye na Regi Dezo yuko bagerageza kujya bwose kugira ngo bashikane amazi muri ayo makaritsiye amazi adashika. Hanyuma kandi twara icyo kibazo yavuze cyuko abantu hari abantu bafite ajya amabombo ko twavuze yuko bayugurura haba ku muri Kanyosha na haruguru za Musaga. Kandi tuvuga tuti reka dushireho kubera by'ukuri amazi na Kenya nivyo ko gisagara cyaragutse kandi na jide zikirakora bishoboka byo kugira ngo ajya amatiyo ya kera yasubirize kugira amazi ashobora gushika hose mu gisagara. Ariko mu kurindira twumvikanye yuko baza baratanga amazi na cyane cyane hajya muri ry'amakaritsiye asanzwe arimwo iki kiza cyakorera kandi bakamenyesha amasaha ayo mazi azira kuko kenshi twasanze amazi aza mu ijoro cyane abene igihugu bamaze kuryama. Twaciye twumvikana yuko amazi bayatanga muri aya makaritsiye mu maroko bw'igisagara kurajya amabombo kuva saa mbiri zo mu gatondo gushika saa yine hanyuma isaha cumi zo ku mugoroba gushika isaha cumi na zibiri. Aho rero abene igihugu bashobora kujya kuvoma ajya amazi ku mabombo ajya asanzwe ari mu makaritsiye iwabo. Hariho n'abaciye ko turagendera ababene gihugu n'ubu twavuye hariya mu makaritsiye kuraba nyine bimeze ugasanga rero hariho abantu bahawe na Regide zo gutunganya ajya amabombo bakarisha amahera menshi. Regide zo yaratumeje yuko mu bisanzwe ibido ibitiro 20 iwa amahera 20 kuko niko byanditse. Aho rero twosaba abayajeje yuko batohotura abene gihugu ugasanga barishije amahera 50 canke 100. Ibyo ni ibintu twumvikane kandi turizeye yuko Regide zo izo bikurikiza ikabishyira mu ngiro. Ibyo byavuye mu nama ya twese kuko dukorana ku munsi ku munsi harimo abasanzwe bafasha ubushikiranganji zaba za UNICEF za MSF canke Croix Rouge hamwe n'abo muri Egide zo eka mbere n'abajije intwaro mu gisagara cya Bujumbura hamwe no muri Bujumbura ibita Bujumbura rira. Ibyo rero bizotuma n'umwenegihugu afite amahera make ashobora kuronka amazi meza. Ariko Regide zo yaratwemereye ko iri kirakora hariho amatiyo iri kirako irazibura yari yarazivye kugira amazi ashoboye gushika hariya za Ruziba na za Kanyosha. Ibyo rero mba ni ibikorwa novuga kwashyizeho byihutirwa kandi icyo gituma twaje gushyira amahema ijya protection civile igenda iruduza amazi kugira ngo abadashoboye gushyikira aya mabombo bace bavoma ayo muri aya mahema bita bladere iguma ishyiraho amazi yuzuye twarahamagaye bene yuko boza kuvoma ngaho kandi nta mahera ngo baheza ngo bari. Hanyuma Alex yavuze ati mbega none ikabose nakivuze y'abana bishimiye cyangwa Alex cyangwa Kwizera ati mbega abaganga b'isuku baracyariho. Navuze neza ko bahari kandi twarabateye akamo ko bateza gukora akazi kabo bakorana n'abajejwe intwaro ariko n'uruhara rw'abenegihugu rurakenewe kuko mu bisanzwe isuku kugira nk'abaganga bagenda kumuhana ku muhano mu gihugu cyose biragoye. Ariko twaravuze yuko bateza gukora ibishoboka na cyane cyane ni inyigisho zitangirwa kwa muganga hajya mu gatondo batanguye kwakira abenegihugu baje kwivuza bagaheza bakabigisha iby'isuku hanyuma aho bishobotse bashobora kugendera mu mihana. Mugabo novuga yuko uruhara runini rufise abenegihugu bwabo hamwe n'abajeje intwaro hajya banyumba 10 ku mitumba ujeje inzu 10 akaraba yuko isuku ririko rirakogwa mu nzu 10 ajejwe niko kamono batera kugira ngo tufatanye kuko murumva yuko umuganga umwe ku ivuriro ajejwe iby'isuku ivuriro rishobora kuba rifise abagwayi batari bake bashika 100,000 aza kuhivuriza cyangwa 50. Ni byiza rero uko dufashanya kugira ngo umwene gihugu amenye yuko urya muntu yitoreye yamutoye kugira ngo amufashe na cyane cyane mu bikorwa byo kwa muganga mugabo n'iziterambere birimo. Aho rero turabateye akamu kandi dukorana neza kugira ngo kuva ku muntu ajejwe inzu 10 bya bitanyumba 10 adufasha arabe yuko mu nzu 10 hariho akadukatsi gumwe kandi gateguwe neza, aho katari agahimiriza umwene gihugu kugira ngo agashireho kana gakoreshe nkuko byagenewe, hanyuma bakagenda barafashanya kugira ngo twese turabe yuko dushitse hamwe twogwanya by'ukuri iki kiza. Hanyuma kwizera bavuze ati mbega none ko mwego mushikiranganje mu bishobora mwenye ntabyo twoshobora, kuko twebwe ikiwutigwa ikiza giteye nuko wafashwe n'ingwara adapfa. Ibyo twese twakoze kandi tugashobora kumuvura atacyarishe kugira ngo ntihabe inzitizi y'uburyo. Hanyuma tuba dukorana by'ukuri n'abajejwe intwaro kuko n'abafite uruhara runini, hanyuma n'abajejwe ibindi bisata nk'igisata cy'amazi kugira ngo badufashe. Hambere mboneyo no gusaba abantu bose bagira neza basanzwe bafasha muri icyo gisata cy'amazi yuko bakoranye na Jidezo ngo dufashe kugira ngo amazi aboneke n'imiburiburi muri ayo makarti amaze kujamwo icyo kiza kugira ngo dushobore kugihagarika hakiri kare. Kandi n'ubu yavize ko turiko turakorana kandi tubandanya ikiza ngaha nuko murabona yuko abafashwe baravugwa bagakira. Mugabo ni byiza ko dukinga bataragwara kuko na leta bushikiranye bushira mu buryo bwinshi kuko kuvura abagwayi bashika 70 bagakira sa buryo bwinshi. Mugabo ikiza muri wa mugambi wo gukinga impanuka twari twise El Nino, hariho imiti myinshi yari yategekanijwe kugira ngo habaye imvura nyinshi dushobore kubavura kuri icyo kiza kirashobora kuboneka iyo imvura yari nyinshi cyangwa harimo kiyo izuba ryatse amazi menshi agakama mu migezi dushobore no kubavura. Hanyuma turasaba yuko by'ukuri umwene gihugu n'abajeje intwaro bushiramo ingufu kugira ngo isuku aho ritari barishireho bajya abantu bariko babona yuko babagora babafite bujya buriro budakwije amategeko mbere na bajya batariko barumva umugambi wo gushiraho ubuzimasungu umwe hose yuko ubahimiza bakabikora batabikoze naho bagashobora no kubahana mbere bikwije amategeko. Hanyuma kwizera bavuze ati mbega none abaveterineri bajya abaganga b'ibitungwa batwagwa mu shikiranganji bw'amagara y'abantu oya sivyo batwagwa mu shikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Nibaza yuko yoshikira nk'umuvugizi bushikiranye bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo amushyigize ikibazo yo bafise bijyanye n'aba baganga b'ibitungo.
Hanyuma se Dr. ariko rero kwizera buriya ahari tugerageje kumara impungenge kurushaho ubuziranenge ibyo twite ubuziranenge ni ukuvuga iby'inyama yavuze nzima nziza mwebwe mushinzwe iby'isuku haraho muhurira nabyo haraho mubirebera.
Ego twebwe hanini hajya mu bantu bajejwe isuku no mushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu barahari turakorana. Hanyuma aye akamunotera nuko bajya abantu bajejwe gupima ibikoko imbere yuko nibaza babi bagafira ngo habemwo inyama bashobora gufungura yuko boraba hajya hose bashobora kubagira ibitungwa yuko by'ukuri bazipimye kugira ngo nkuko kwizera bivuze ntagire umuntu afungura inyama zanduye cyangwa zirimo ingwara kandi hariho abaganga babijejwe imbere yuko novuga zijya nka cyangwa imene bazibaga ngo bazikuremo ifungurwa z'inyama.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikibazo cya korera n'isuku muri rusange, umutumire Dr. Ndikumana Tade. Kuri telefone dufite Didier. Didier, wiriwe?
Wiriwe neza.
Akabazo kawe?
Ego, je ikibazo nari mfise nuko iyo ngwara ya korera aho bariko bavuga ko bimwe byo biva mu nyama biba ziri ahantu hatagira isuku ubabye neza ahantu hatera indwara ya korera kenshi n'ahantu muri karitsiye usanga ikenye. Natwe mu Burundi vrema burya korera ntiyarikwiye kuhaba kuko turi mu bihugu bya mbere muri Afurika bifise amazi akwiye. Nibona ukuntu twebwe ngaha i Bujumbura korera iguma itera kandi dufite ikiyaga Tanganyika bagizemo icyo bita regio dezo amazi amwe bayakoresha akaza gukora mu banyagihugu hanyuma bagakuramo n'umuyaga nkuba. None kuki korera igumitera ubirabye kenshi itera mu makarti akenye none kuko uwo ariko aradusigurura ukuntu babikorana n'ubushikiranganze ariko ntitwumva reyerema neza inyishu bama batanga kukuntu korera yama yaje yego baratuvura kuri gusa none kuki batoduhama kuki boheza kuki batoheza kutuvura ngo batebe duhamazi kuko uri kurabiraba kenshi biva kumazi vrema ntibafatire kukindi kintu n'ubukene bw'amazi nico kenshi bikunda kuvako
n'ubujya
abantu ibintu batabikunze kubera ubukene bw'amazi
ye Didier reka duhe n'ijambo n'abandi urakoze yabyumvise rwose docteur arakubwira noneho duhamagare ingabire wiriwe akabazo kawe
mfite akabazo kubyerekeye abo baganga bisuku aheje batubwira yuko ngo baganga batoshobora gukora bonyine batawese n'abungirizi iruhande ariko nashaka nsabe nshimitse kuko iyo ndwara irateye isibe kandi ndibaze nabo nyine hamwe baravye n'uburyo babakoresha kugira ngo bavure aba bafashwe n'iyo ndwara n'uburyo usanga buteye ubwoba cyane kubera ifatano cyane cyane ahantu haba hatagira amazi ariko nashaka aho baganga isuku nyine bagaruke ko kiriya kigo karekare yego biragoye kukwiragira mu mitumba ari bonyine mugabo bongeze kurya bongeze n'abandi baganga mu zindi ndwara nabo nyine abaganga b'isuku babarundire kuko iyo ndwara yateye isibe
ye urakoze ingabire duhamagare na irakoze noneho Dr. Ndikumana basubirize rimwe irakoze wiriwe
niyo neza we muzazi niyo neza
akabazo kawe
niyo neza tumaze kamirini
yego abaza akabazo kawe
yabize tibaza dushaka nka tune
oya ubaze kamwe kugira ngo iminota irate
oya cyo ya kamari we nene nakukumbuye bana ingo nene nakukumbuye reka baze basi tubiri tumaze kamirini
oya baza akabazo kawe vuba kuko abantu bose barategereje kugira ngo docteur abasobanurire
reka gira ngo bakomaza wo mu docteur nani kubera iki ofte ituma korera iba nyinshi mu kino gihugu cy'u Burundi tubabura ikibazo cy'ama uga turafite abaganga bo mu cyafu abo bita abatekinisiye de la promotion pour la santé bari ngaho nta kindi bahemberwa atari kuraba ko isuku riba ryiza mu kino gihugu cyacu ariko ntibakora neza akazi nk'uko bibereye guko ivyo utigute ngaje yomerereye mu ntara ya Gitega hariho amasaro do kwa firme menshi amaresitora ububare usanga kabisa tara kazi ka sugumwe kahari kandi mu ako karere hari umuganga ajeje umucyafu
ye ndumva neza akabazo ka wari ukuvuga ngo abaganga bisuku bakora akazi neza reka tugushimire hanyuma tureke docteur abasubirize hamwe urakoze
ndukugira desensibilisation
ye nuko nuko irakoze urakoze irakoze radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda docteur Ndikumana umbabarire gatoya mbere yuko nguha ijambo gusa mbwire abateze amatwi ijwi rya Amerika ko hariya Rio de Janeiro harimo nyine aba mu marushanwa ya Olympique uyu murundi kazi mwene wacu niyo nsaba Francine nawe mu gice cye cyo kwiruka nka metero 800 muri kimwe cya kane ntabwo ndabibona neza ku mateleviziyo nimbarangije ariko mukanya yagombye kuba ari muyirukanka buretse turaza kubigarukaho maze gusobanukirwa neza maze rero Dr. Ndikumana ushobora gusubiza Didier Ingabire na irakoze hagati aho ngaho
yego murakoze niyo nsaba nanda mwifurije ko yo cyane umudari w'inzahabu hanyuma ibibazo bigaruka ahandi nyene Didier ati mbega nagenda mutomore yuko ntitwigeze tuvuga yuko korera iva mu nyama iterwa n'inyama cyari kibazo kwizera yo yabadije ariko ahanini korera ni indwara iva ku bucafu nkuko nari nabivuze ntabwo iva mu nyama z'inka ariko iyo ibifungwa byose bitabitse neza ahantu hafundikiye ishobora kwanduza bijya ku iyo migera ya korera umuntu abifunguye cyane cyane yari bibitse cyangwa bidatetse agaheza akagwara iyo ndwara hanyuma ati iyo ngwara ya kolera iwa yibonekeza mu makarte akenye urana mu bisanzwe aya abantu baba ari benshi ugasanga isuku na cyane cyane ahantu batumucafu ahantu hateguwe neza kugira ngo iyo micafu ikijyana kijyanwa aho yagenewe igasanzara hose bituma isuku rigorana ahubwo n'ingwara na cyane cyane bifatiye isuku rike z'ingwara zo gutibwamo mu kigihe ni kolera zifata abo bantu ariko igafata n'abantu bashaka babasirimu igihambaye ngaha nuko bumenya yuko naho babigarutse ko naje ndabishigikiye yuko baje baganga bisuku bokora akazi bajejwe bakagerageza kugendera na cyane cyane hajya hari amasoko hajya hari ububare uburiro bakaraba yuko by'ukuri isuku rihari ubuzima bw'umwe buhari butari naho bafatanye n'abajeje intwaro bagaheza agafata ingingo zibereye kugira ngo bakingire abenegihugu ntibahave bandura indwara kandi barabaje kumbe gufungura cyangwa kwidinya kanyota. Icyo ni ikintu nibaza duhuriza ko na Irakoze na Ingabire bose turahuza ko twakora ibishoboka byose kugira ngo isuku rihabe kandi navuze neza ko uruhara rw'abenegihugu ari ntangere kuko naho umuntu azaho kwigisha gukaraba naho bivuga iminsi yose igihe utarumva yuko gukaraba n'isabune isabune ntizinzye ijya mbataziraga ifura nguwo ari icyangombwa imbere yo gufungura icyangombwa iyo umuntu avuye ku kazi ka sugumwe icyangombwa ko kizira kumesera nko mu nzuzi impundu ziba zicafuye ibyo rero nibaze ko nubari ko baranyumiza bene igihugu n'uruhara rwabo kuko isuku nahoza abantu baguma ryigisha ku munsi igihe ubutegeza kurigira atarabyumva ko biri mu bikingira ubuzima bwiwe biri mu bituma agira amagara meza biguma bigoranye aha rero nibaza yuko twese twoshira hamwe ntiturinze ko umuganga aza kutugendera kugira ngo avuga ati rondera imbaka dukasa bwumwe umuntu amenye yuko ari itegeko kandi yuko ari ku neza yiwe y'amagara meza yiwe nico bituma nashimikiye kuri bajya batowe kuva hasi gushika hejuru na cyane cyane umutumba ni munini navuze nti guhera kujya umuntu yatowe kuba nyumba kumwe muraze uko aherekwa kuba amatora bene ngo bitoreye abantu abene ababarongora kuva hasi gushika hejuru baka nyumba kumwe akamenya ingene amenya ati inzu cumi njejwe haba ngaha mu Bujumbura aha muri quartier hariho abanyumba kumwe barashyizweho ndazi ko bahari no ku mitumba akamenya ati mu nzu cumi ziwanje nihaye ihangiro yuko mu minsi itanu atamuhantu atazoba ufise akazu ka sugumwe afundikiye neza agakoreshwa neza hanyuma akaraba yuko nimba ari chef d'occasion y'inyumba kumwe ahantu hari isoko hari ububare akaraba yuko isuku itunganijwe neza bitaraho hari amategeko abitomora neza ingene n'umuntu ashobora kumuca amande mbere bakamushengeza imbere intwaro kugira ngo ntahave akwegera abandi bantu akaba kwegera intwaro ya kodera aho rero nibaza yuko nugaruka hanini bagarutse kuri bajya baganga b'isuku nagira ndabatera kamo aho bari hose yuko bogendera by'ukuri ayo aho hantu hari uburiro hari ubunywero kuko Irakoze igitega yavuze ati tewa mperereye nta muganga w'isuku ndigira mbona mugabo yavuze ko ariho ububare n'uburiro budakwije amayisabwa n'amategeko kandi budafite n'umuzi rwa sugumwe kugira ngo abaje guteramira abantu bashobore kuronka ahantu heza bihagarika ibyo rero nibaza yuko babyumva kandi n'abajeje intwaro muri ako karere yavuze ika mbere mu gihugu cyose badufashe barabe yuko by'ukuri isuku ryubahirijwe nk'uko twamatwabiteye akamo mushikiranganda
Dr. Ndikumana ariko hari akantu Didier yavuze ati Uburundi hari n'undi muntu wari wabivuze mbere ntabwo nibuka ari we ibyo aribyo byose baravuga bati Uburundi bufite amazi akwiye kandi meza kuki ikibazo cy'amazi gikunda kugaruka tukagira amazi mabi
yego Didier yabivuze nibyo igihugu cy'u Burundi kirimo amazi menshi kandi meza ariko muri aka karere muramaze kubona yuko korera nitere igihugu cyose nk'ubu nababwiye yuko ari ngaha novuga ahantu hakunda gukarirwa ni ngaha mu kiyaya cy'imbo gihanamiye aye mu ntaki agatanganika icyo novuga nuko hariho abajejwe gukwirakwiza amazi mu gihugu haba mu gihugu hagati haba mu makomine hariho n'uruhara hanini rw'amakomine kuraba yuko ngene bitunganije muri rya migambi mishasha ariko baratunganya bakaraba yuko amazi by'ukuri abenegihugu babatoye ayafise ari hajyariyo imi amasoko bagatunganya za rusengo hanyuma abajejwe gukuragiza amazi meza nka mu gisagara kambere no mu uvuga muri aha mu miji mito mito ariyo rejidezo ikaraba yuko byukuri ayo mazi yoshikira bene igihugu kandi tubaziko ariko barabikora ahanini nuko amwe n'igihugu amenya ko nawe afite uruhara runini kugira ngo iterambere nyakuri na cyane cyane rijanye n'amagara meza kurishikeko.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dr. Ndikumana n'abandi mwese muteze amatwi Ijwi rya Amerika, mu kanya twavugaga ibya mwene wacu Niyonsaba Francine mu kwiruka nka metero 800 mu mikino Olympique ibera Rio de Janeiro muri Brazil muri kimwe cya kane mu itsinda rye hari harimo n'abandi bantu barindwi: umudage kazi, umunyamerika kazi, umuslovakia kazi, umunyaswede kazi, umunyesantra afrika kazi, umunyebelarusia kazi n'umujamaikani kazi. Amaze rero kubatsinda muri iri tsinda rye, Francine Niyonsaba rero azakina kimwe cya kabiri cya metero 800 hagati aho ngaho muri icyo kimwe cya kabiri. Nabwira abatwumva yuko bamwe mu babazahura nabo harimo umunyafrika yepfo witwa Semenya Caster. Ijwi rya Amerika turi kuganira ku kibazo cya kolera. Dr. Ndikumana Tade niwe rero udusobanurira uko twabyitwaramo, cyane cyane adukangurira isuku. Duhamagare Patrick, ndibwira ko ashobora kuba ari we usoza iki kiganiro. Patrick, wiriwe?
Wiriwe, mwiriwe, ndabumva.
Akabazo kawe?
Ego, nisangwe mperereye i Bujumbura mu Burundi. Ahantu ndi muri aka kanya ni ahantu muri karitsiye ya impande ino muri Ndisiye. Ndabona kurema, ndabona isuku ryaho si byiza, ni ahantu hameze nabi. Ese ko hari abantu benshi nkunda kubaza ati none mwe bigenda gute kugira ubone karitsiye yuzuye umwanda, bakambwira ati umuntu ashobora kubura amafaranga nayo kurya, ayo kujya muri toilette ubu we zigeze ku 200-300 niyo nokwihutira kurondera Bujumbura kurondera ayo kurya. Ngomba kubaza rero nk'uwo mutumi ati bategura iki kuzana ya matoilette mubwire bagatereka ahantu hose ku mabarabara, bakarondera n'umuntu azicungira akazazigirira isuku aho abantu bato bato bashobora kuza barajya kwiherera atana amafaranga na 10 batanze uzahugira igisagara kibe neza. Bo bategura ikibe na leta uwo mugambi wojya mu ngeo kugira ayo matwarete abantu bajyamo ku buntu kandi bakayagwiza ahantu hari hose.
Ye, urakoze Patrick. Dr. Ndikumana, dusigaranye umunota n'igice ugereranije. Uyu Patrick rero wamubwira iki kandi wanzura?
Yego, murakoze Patrick. Ati ari muri quartier industriel ahi Bujumbura, arabona yuko ari ahantu hari sukurike. Nibyo, quartier industriel turazi ari ahantu henshi hariya unovuga no batadira ku mase aha muri Ngagara hari hari amahinguriro. Ati mbega none leta ubushikiranganzi ntibwozana yama ubuzu bwa sugumwe mobile burya batereka ahantu umuntu wese akaza arashobora kwihagarika ngaho atacarinze kuriha. Aye, ni ikibazo navuze neza yuko muri quartier industriel ikintu cya mbere ni uko aho abantu benshi bakoranira uraze haba hari nk'uburiro canke ihinguriro canke hajya amasabune, hajya bakora amasabune canke hajya bahura umuceri canke ugasanga hari akabari. Aho rero dusaba abajeje intwaro na cyane cyane bo muri ako karere no mundi burere bw'igisagara cya Bujumbura ko uwo muntu ariko arakora icyo gikorwa ngaho ategerezwa no gutunganya akazu ka sugumwe kugira ngo abantu baje bagana icyo gikorwa ariko arakora baronke aho ashobora kwihagarika. Naye handi ibindi byiza ko bijaho mugabo navyo nyene bisaba uburyo cyogora rero ingene uwo muntu aba hacunze arahembwa canke no kugategura ku munota ku munota nabwo nyene bisaba uburyo nibaza yuko twofashanye. Ibyo bishobye kuboneka ni byiza, ariko batumuga n'imikino ati byagusa bitera ubwenge buke umuntu yashoboye kuronka amahera yo gufungura aho hantu yagiye gufungurira. Nuko uwo muntu agifite ubwo buriro canke afite ubwo bunywero canke ibyo binguriro ategura aho abaje bamugana bashobora kuja kwihagarika kandi hakwije amategeko y'isuku. Hanyuma mu guheraheza na Grensure ntera ke akama bene gihugu batwumviriza yuko by'ukuri twofashanya kugira ngo tutuze kino kiza cya korera kandi turashima yuko dukorana neza n'abajeje intwaro kandi ukabasaba kurushizaho ingufu hanyuma tukizeza bene igihugu bose ko uzoramuka afashwe n'iyo ngwara imiti hamwe n'ibisabwa kuba muganga bihari kandi ko abaganga biteguye kubakira akabavura atashi barinze kuriha hanyuma tukabasaba nabo yuko bogira uruhara rwabo na cyane cyane mu gukomeza isuku
Dr. Ndikumana ndabashimiye cyane radio ijwi rya Amerika.